mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu rundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazo. Mu Burundi abakora ku bitoro by'imiduga yunguruza abantu ku gituro gikuru mu gisagara cha Gitega bavuga ko ingingo zo kwikingira virus ya corona ziriko zifatwa minenegwe ku ngenzi ndetse n'abakorera kuri ibyo bituro.
Ubusanzwe bamwe bamwe turagerageza mugabo tukaba dufite intambamye umva naho tuko turakora ibyo n'ubundi turacyafite ingorane ko naho turiko turikingira dukingira nabacu mbwa abo bandi nabo bazuguma batuzana icyo kiza.
Uyu ni umwe mu bakuru b'amashirahamwe yunguruza abantu n'imiduga mito mito ku ico gituro kiri ku mutumba wa Zege. Aha muri Amerika umugabo yariko asatira abacungera umutekano wa Perezida Donald Trump yaraye yarasiwe micungararo y'ingoro yiwe. Muri make kandi Uburusiya bwemeza ko bwabaye igihugu ca mbere kishize ahabona urucancu rw'ikiza ca virusi ya corona. Ido ni doya makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase. Rera kuri inkuru y'Urusiya nari imeje kubabwira mu ncamake ayico gihugu catangaje ko cabaye icambere gishiza habona urucancu rwa virus ya corona. Ni urucancu Uburusiya buvuga ko ruzotangura gutangwa mu kwezi kuza. Ibindi na Jeffrey Mutagoma.
Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko igihugu cyo cyabaye icambere ku isi kwemeza kumugaragara urukingo rwa virus ya corona. Yabitangarije mu nama yagiranye n'abagize leta ye yahitishwaga kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kabiri. Perezida Putin yemeje ko urwo rukingo rukora neza kandi ko rwageragejwe mu buryo bwose bwa ngombwa rukanemezwa ko ari nta makemwa. Yavuze ko umukobwa we ari mu barugeragerejweho akagira umuriro muke mu mubiri we ariko umunsi ukurikiyeho bigashira. Perezida Putin yavuze ko Uburusiya bugiye gutangira gukora urukingo mu bwinshi. Ubutegetsi bwo mu Burusiya bwavuze ko urwo rukingo rwavumbuwe n'ikigo Gamaleya cy'i Moscow ruzabanza gutangwa mu bakozi b'ubuvuzi, abarimu n'abandi bakora akazi gatuma bashobora kwandura virusi ya corona vuba. Minisitiri w'intebe wungirije w'Uburusiya Tatiana Golikova yavuze ko gukingira abaganga bishobora gutangira mu kwezi gutaha.
Muyagizwe hirya nino ku isi kandi ibihugu by'abarabu biriko birarungikira imfashanyo Liban. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ivyo bihugu birimwo Yorodania, Arabia Saudite, Emira Arabi ni hamwe n'ibindi byarungitse amatoni n'amatoni y'ibifungurwa n'imiti mu ntumbero yo gufasha abanyalibani basinzikajwe bikomeye n'iturika y'ikinyabutabire amonium nitrate ikoreshwa cyane mu by'uburimyi nk'igitabizo kiva mu ihinguriro ryahitanye abantu batari bake abandi bihumbi n'ibihumbi baraburaho bakika umusaya. Irak yarungikiye Libani iritiro ibihumbi 108 y'ibitoro yo gufasha kuronsa abanyagihugu muyaga nkuba. Qatar yatereye imiliyoni 50 y'amadolari ku miliyoni 297 y'amadolari yemewe gutangwa n'amakungu. Ivyo bihugu by'abarabu byahisemwe guha iyo mfashanyo abanyagihugu muri Libani bidaciye ku bategetsi b'ico gihugu. Abakurikirana ibintu bavuga ko ivyo bishobora kugeramira ukwizigirwa kwabo bategetsi mu maso y'abanyagihugu. Batangaza ko bishobora gutera intambara muri ico gihugu canke bigatuma cicamwo ibice. Abagize leta ya Libani baratanze imihoho inyuma y'impanuka yo mu ndwiheze.
Tuve muri Libani tugaruka ha muri Amerika. Umugabo w'imyaka 51 yarayarasiwe hafi ingoro ya Perezida Donald Trump akoreramwo inyuma yo kwiruka asatira abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Jeffrey Mutagoma.
Abarinda umutekano wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye bamukuye kitaraganya mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru ku ngoro akoreramo ya White House. Amaze kumvikana urusaku rw'amasasu ku nyubako iri hafi ya Presidency ya Amerika. Agarutse ku gitutu yavugiragaho nyuma y'iminota mike. Perezida Trump yemeje ko hari umuntu amaze kuraswa kandi yajyanywe ku bitaro. Tom Sullivan ukuriye ishami ry'ingabo zambara impuzankano ya gisirikare mu barinda abayobozi b'igihugu n'imiryango yabo yavuze ko uwo mugabo w'imyaka 51 yari afite intwaro. Yaje yiruka asatira umwe mu barinda perezida n'ingoro akoreramo akora mu myenda ye nk'ushaka gukura intwaro. Uwo musirikare wari umaze kwitegura ahita amurasa amasasu abiri. Tom Sullivan nta bibazo by'abanyamakuru yigeze asubiza. Abo bombi bajyanywe kwa muganga ariko ntibyagaragajwe niba koko uwo warashwe yari yitwaje intwaro. Perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko atazi niba uko kurasa hari aho bihuriye nawe ubwe.
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru bahejeje kudushikiriza agezweho hirya nino ku isi. Mukanya duca twerekeza mu karere. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cha politiki mu gihugu cy'u Burundi. Kivugwamo abashinga amateka umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ico bita imvugo y'amacakubiri icanisha mwa barundi igamije gucafuza umukuru wo mugambwe ari wa Gatongwasa. Iyo mvugo yagaragariye mu nyandiko zakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ku munsi wa gatanu. Abandika bavuga ko Gwasa yabujije abashinga amateka bo mugambwe wiwe gutora kwera ikibanza cari guhabwa uyu mugambwe wiwe atashemye ko kijamo mututsi kazi. Ero jubilika neza adufite ibindi ku ino nkuru.
Mwiketa ryabo abashinga amateka 32 ba SNL harimo Gatongo Rwasa umukuru wa mugambwe batangura basigura impamvu batinjiye mu nama nshinga amateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe hatorwa abagize ibiro by'inama nshinga amateka bashasha Rwasa yahora abereye icegera cya mbere cy'umukuru wayo. Bamenyesha ko byatumwe n'uko amategeko agenga inama nshinga amateka ari yahonyanzwe kuva mu ntango washirwaho amategeko ngenderwa ko agenga urwo rwego kandi twigoro twose two gushika ku mwumvikano w'imigambwe y'inama nshinga amateka umugambwe SNL gerageje twabaye imfagusa. Muri urwo rwandiko bateye ku mukono umwe wese ku giti cyiwe bandika bati turiyamirije ibyashikirijwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bafite intumbero y'inabi harimo abategetsi bamwe bamwe nk'umuhuza w'abarundi bakwiragiza imvugo ityoza ishimikiye ku macakubiri y'ubwoko bikaba byibasiye umukuru wa SNL. Bakomeza bagira bati tubasaba guhagarika bene ayo makuru acanishamo kandi agarukana kaboze kakahise ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano y'umwe bw'abarundi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuhuza w'abarundi Edouard Ndubimana asanzwe atanyegeza na gato urukundo no gushyigikira umugambwe CNDD-FDD aturukamwo, ariko telefoni yiwe ngendanwa yahamagara ntiyitaba inshuro nyinshi. Umuvugizi w'ejo Juma Rukumbi tuvuganye ntacyo yashimye kuvuga ku byagizwa shebuja. Ariko byanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ijwi rya Amerika ryagenzuye rigasanga n'urwiye koko byo ntibinyegeje kandi ntigeze abifuta. Yandika mu rurimi rw'Igifaransa bwana Ndubimana yavuze amajambo twosobanura mu kirundi tuti iyo politike y'ukwigungira ko ukavuga utatarije we tubure twese ni kivyimba kizomusambura kiganisha umuryango wa politike ku mahonero nareke kurondera abo yikurizako. Aho umuhuza w'abarundi yavuga ganisha kuri Agatongo Rwasa umukuru wa SNL ayanditse yishura waravuze ati Agatongo Rwasa n'umuheza nguni yikunda kandi atinyegeza abatutsi bamushirikiye bamugwa inyuma baramutora mu gihe cy'amatora ariko we yanse guhebera ikibanza umututsi kazi mu biro by'inama nshinga amateka niwe canke ntakayagwa. Abashinga amateka ba SNL rero bakomeza bandika ko kudatora abagize ibiro by'urwego barimwo yabaye ingingo yumvikanywe ko na bose mu mugambwe. Bamenyesha ko bari nyuma ya Gatongo Rwasa ko bamushigikiye muri byose kandi biyemeje ubugira kandi kubaha abanyagihugu basohoka ry'ubwigenge bw'ukuri. Bahamagarira abanyagihugu muri rusange n'abanywanyi ba SNL by'umwihariko kwirinda guha amatwi bene izo mvugo zicanishamwo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Gatongo Rwasa hamwe n'umuvugizi w'umugambwe SNL ariko ntibitaba telefone zabo. Ibirwasa yagirijwe bihushanye n'ibindi byakwiragijwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane igihe cy'imyamazo y'amatora aheruka tukwa ko ari igikoresho cy'abatutsi hamwe n'u Rwanda kandi ko umugambwe wiwe uhabwa uburyo n'ubahoza arongoye Burundi Pierre Buyoya wa mu mahanga. Inshuro zitari nke umushinga ntaye Rwasa yavuze ko abandika ibi ari abashaka kwibagiza Abarundi amarushwa batewe n'umugambwe uri ku butegetsi kandi ko ari ivyiyumviro vyataye igihe. Eroje burika neza Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuyavugwa mu Burundi abakora ku bituro vy'imiduga yunguruza abantu ku gituro gikuru kiri ku mutumba wa Zege turi mu gisagara ca Gitega bavuga ko ingingo zo kwikingira virusi ya corona ziriko zifata minenegwe ku ngenzi ndetse n'abakorera kuri ivyo bituro. Hagataho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bwemeza ko abanduye uwo mugera mu gihugu cose barenga 405. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku banywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ico gituro c'imiduga yunguruza abantu kiri ku birometero bitatu uvuye hagati mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Ni gituro kiri ku masanganzira y'amabarabara aja mu ntara zitandukanye irije mu buseruko mu ntara za Ruyigi na Cankuzo, irije mu bumanuko mu ntara za Rutana na Makamba, n'irije mu buraruko mu ntara za Karusi, Muyinga na Ngozi. Bamwe mu banyagihugu bafata ingendo batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi y'ivyacu bavuga ko ikiza c'umugera wa corona gifatwa minene ntegwe kuri ico gituro c'imiduga. Abunguruza abantu bakoresheje imiduga mito mito izwi nka probox canke kagongo bidogera bafise amashirahamwe akomeye agence de voyage mu gifaransa kwari bo badafata ingingo zo kwikingira ico kiza ca corona haba ku bakiriya babo canke abajeje kurondera bakiriya abo bita bakokayi. Uyu numwe mu bakuru b'amashirahamwe yunguruza abantu mu miduga mito mito kuri ico gituro kiri ku mutumba wa Zege.
Harama bagaje harama sabuni yabi taxi canke bisi tururutse abantu bose bakabanza bagakaraba bagaca basubira mu modoka imodoka ikabona kwinjira mugabo ahepfo ku majanse n'ingorane kuko urumva ntibashobora no guhagarara bo batera binjira nababakiriye urumva naho tuko turakora ivyo n'ubundi turacyafise ingorane kuko naho turiko turikingira dukingira nabacu muga abo bandi nabo bazoguma batuzana ico kiza.
Aho ni mu gihe ico kibanza kirimo kandi parikingi zihurigwa ko n'imiduga yose y'amashirahamwe yunguruza abantu nka Volcano, Tramwex, Memento, Otraco n'izindi zifata ingendo zigana intara zitandukanye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Abo bunguruza abantu bakoresheje imiduga mito mito ntibashima n'ingene abakokaji bayo majanse bavyifatamo imbere y'abafata ingendo.
Abakokaye bakorera ngamwe parikingi yacu ikorera mu Rutana, Ruyigi ndetse na Bujumbura. Bo turafise kuburenganzira ivyo bintu twarabibigishije nta muntu agisumbira ku muntu ngo amufate ishati ngo amupakire kuko urumva ari umukoko yagwaye cyangwa umukiriya yagwaye ari umwinjiye muri parking akaba yakozwe ko muri ubwo buryo ashobora kwanduza abantu benshi cyane. Tukaba ariko ivyo bintu tubibona ku majanse amajanse ko aratana akorera ngaha ivyo bintu baracabikora babahimirize ntibasubire gukora ku bantu. Umukiriya aje kwipakiza muri Volcano abayibona zishanye batora amamikro avugire ku rumurembi ati kubera n'abaje kurondera abakiriya babashorere mu bwo buryo.
Umwe mu bajeje ungendo zishirahamwe ryunguruza abantu Volcano aho kuri iyo parikingi ya Zege avuga ko bagiye guhindura ingendo.
Ivyo bintu biriho ariko mu minsi heze twarashoboye kubivuganaho yuko abakiriya nabo nyene ubwabo bashobore kuza baraza ikintu agence bagiramwo babayizi bae baza gusa batombera uwo muryango bahisemwo agence bishobora kubunguruza hanyuma ivyo byo kwirukira abajya bakokayi baza gufata abantu byo bintu twarako turabihanikiza tubabuza ntibisubire ibintu bigiye guhinduka ubu tugiye gukora ibintu biri mu muco.
Haba mu Burundi canke handi ku isi ikiza cumugera wa corona kimaze iminsi kibica bigacika. Mu ntango z'ukwezi guheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanguje isekeza ryo kukigwanya mu mezi atatu.
Ufise ikigega cy'amagara ntaburi ikigega cy'amasaka nayo amagara aruta amajana n'amazi aseseka ntibayoye. Jewe ndiyemeje ko ikiza karanda cya corona ari umwasi rutura w'abarundi kuko ndabona ko bose imitima iri mu mutwe kubera ico kiza. Turatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi ico cyo kiza mu Burundi ico twise ndakira sinandura kandi sinanduza.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu yemeza ko iryo sekeza ririko rigenda neza. Dr. Tade Ndikumana:
iyo turavye iki gikorwa byo bigenda neza kandi turashimira bene igihugu ko bitavye akamo batewe na leta hagati mu gihugu ku migwa mikuru y'intara twajyaniho ibikoresho n'amamashini yabigenewe. Ntitwagarukiye ngaho turafise abarundi bene wacu bariko barataha ku bwinshi naho nyene turafise ubundi buhinga bwo gupima byihuta kugira ngo dufashe abenegihugu batahutse mu gihugu bashobore guca bataha muhira ntibamare ijya minsi 14 mu masite yabigenewe. Icyo cyo twagikoze mu guheze aho twapimye bashika 205 mu ntara y'Uwigi. Rero muri rusange igikorwa kiri hagati mu gihugu ku mipaka
naho amabwirizwa yo kwirindikiza cy'umugera wa corona atubahirizwa neza kuri iyo parikingi iri Gitega. Abakorera bushake bishyiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge baguma bahaca barabako amazi yagabanutse mu bikoresho byo gukaraba kugira ngo buzuze amazi bongere bahashire n'isabuni yo gukaraba. Gushika ubu abantu barenga 400 barafashwe n'icyo kiza cya COVID-19 mu Burundi. Umwe aramaze kwitaba Imana nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubimenyesha. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gisata c'impunzi abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo basaba ko Pasteur Laurent Ndihokubwayo umuyobozi wa Pentecote Assembly of God amaze ukwezi afungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira arekurwa. Uwo mupasteur w'Umurundi yagirizwa ivyaha vyo gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Izo mpunzi zasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko atakinda mugenzi wabo ariko arazira atari remenhanya.
Nkuko bitangazwa n'impunzi z'Abarundi ziganje imizo muri village ya gatanu ari nayo pasteur ndiyo kubwayorora yarasanzwe atuyemo mbere y'uko afungwa n'igisirikare cya FARDC gikorera Mboko tariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi zivuga yuko zitewe impungenge n'umujyi uyu mupasiteri yafunzwe yagirizwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Mauro Samuel ni impunzi yo mu Rusenda yarasanzwe asengana na pasiteri ndiyo kubwayorora mu rusengero rwa Pentecote Assembly of God ruri muri village ya gatanu.
Biradutangaza ukuntu yafashwe bavuga yuko yagirizwa ivyo bigwanisho. Ivyo bigwanisho ntaho vyigeze bifatwa en flagranderi ngo bashobore kuvyereka abantu ati ngibi ibigwanisho tushoboye kumufatana mwijoro canke kumuranga. Namba bavuga yuko akorana n'abagwanyi. Abo bagwanyi bakavuga yuko yabagaburira bakinjira mu nkambi. Mbega ninde yoba yaramufashe ko hagati yaho dufise igisungusungu kirara kirakora amapatrouille ku murango no mwijoro. Hakaba hari igipolisi, hakaba ducungerewe n'inzego z'igisirikare ariyo FARDC. Impande yaho dufise MONUSCO ifise amapareye akomeye cyane. Niyo habaye akantu aho haruguru mu misozi ibiri kirakora patrouille ku neza y'abarefugee. None ivyo vyose ahubwo nibavuge yuko yakorana na FARDC, nibamwe yagiriza bavuga yuko yoba yarakorana na FARDC akaba FARDC ariyo aza kubitori wiwe kabijanda canke igipolisi aho ivyo twovyemera. Numupastori tuzi tumaranye imyaka 5 dukorana turi kumwe ntaho arigera arengana ngave ngaha nibuvira niyagiye agenda imisi yose afise kibari cha administrateur ahubwo bariko bamuzizu twiwe ukuntu arondera yari umuntu harima turamuzi nk'umurimyi.
Ndabiteza Imana Joseline numugore w'umupasteur umaze ukwezi kose afungiye muri gereza ya Uvira twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abana batanu yatugaragarije agahinda tewe n'ubujye umugabo wafunzwe
muri no nkambi ya Rusenda kuva duhunga tuva mu Burundi. Ntabwo nta kirenga kibari bwigeze akoza ngo aragiye mu bwato aragiye ni mu Burundi yahangayikira ha muri Kongo nyene ariko ari kazira karenganyo cyo nosaba yuko umugabo wanje bamufungura bakamukura bakanamweza kuko baramubesheye bavuga yuko ari umuntu yitwajije ibintu by'ibigwanisho afise ibyambo ngo byambukana amakoho ariko atambwo yigeragenda ku iyo mipaka yo ku iyo kiyaga ngo ariko arambukana ibintu. Ndetse iyo umuntu yambukanye ibintu barashobora kuhandika izina ryiwe uhereye iyo iyo kiyaga cya Rusizi kiva kumanukane kiyaga cya Tanganyika iyo kiva nta zina ryiwe ryanditseho ahantu yoba yarambukiye. Rero ntabansaba yuko ariko ararenganywa bamufungure bamukure kwa kubwo buja bwo kubeshegwa bamubeshe ngo yitwaje afise cyambu ngo yambukanamo ibigwanisho ngo kandi ngo ajabura ngo injya zabagwanye kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bobazi nkambi yose iyo nkambi yose yo namweza cyantangaje nuko bamwagirije ibyo bintu atabyo narubigigena ndamubonana yari umukozi w'Imana n'umupastori ntabwo ari umugwanye nta nubwo banamuzi.
Nyuma yo gufungwa kwa pasteri ndiho kubwayorora zimwe mu mpunzi zo mu Rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba nazo ko zishobora gufungwa zishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo. Claudine Irakoze nawe muri village ya gatanu.
Saba bagere mu muryango ngahi wacu hariyo n'abandi bariko barahigwa tuguma twumva amakuru yuko batoja hanze y'inkambi buca bafatwa. Ngiriza ibyo nyene?
Ibihe?
Ibyo ngo mama ngo nabagwanye ngo kandi babaziza karenganye kuva mu Burundi nabo utoza mu Burundi nta kibi basize bakozeyo twaje n'amahoro duhunze ibyo abandi bahunze nta nikintu nakimwe.
Uku gufungwa k'uyu mupasteri harabavuga yuko yazize ubutunzi yarafite kuko muri inkambi yaratunze imodoka yo mu bwoko bwa Helix amamoto ndetse yari umuhinzi w'intangarugero. Ndore ko hari amakuru avuga ko yatanze 600,000 by'amakongomani aho yarafunzwe n'igisirikare Mboko kugira ngo kimurekure ariko ntibyakunda. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda yemeza ko ikibazo cya Pasteur Laurent Ndihokubwayo ufungiwe Uvira hari kizere yuko azarekugwa vuba kuko ikibazo cye kiri gukurikiranwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kubera ibibazo by'umutekano muke bivugwa mu turere twa Uvira na Fizi duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Hari abarundi benshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye yo muri utwo turere twavuze haruguru bashinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Vedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika. Ntumbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Igisagara cha Cedar Rapids kiri muri leta ya Iowa aha muri leta zunze ubumwe za Amerika caraye giciwe ko n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi. John Ndayizeye umwe mu barundi bahaba mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Ngundikije arasigura uko ubu ibintu byifashe.
Ego turaha uko Imana yarayikoze igitangaza akabatanu umwe yarayakomeretse turamenya aho tugeza turashima Imana.
Murashaka kutubwira igihe ico gihuhusi cyo byaga wagakura eka umuyaga simusiga n'imvura yagakura bitanguriye mwebwe mwanihe muri ico gisagara aho mwari muri nihe?
Twari turi muri state yitwa Iowa mu gisagara citwa Cedar Rapids. Hanyuma ico gihuhusi bitatu nado mu cyongereza kikaba catanguye hagati y'amasaha ya saa 4 na saa 5 zo mu gatondo.
Hanyuma vyagenze gute kugira ngo mushike imuhiri wanyu?
Jewe kubwanje ntabwo nari muhira, hari abana gusa, madame yari ku kazi. Hanyuma nanje nari nagiye kuraba utuntu nari nararimye ahantu ngunze kurimira kuko mu gisagara cyo muri state ya Iowa turabantu dukunda kurima. Niho numvise ikiriya cuma kiburira abantu iyo hagiye kuza ibiza gitangwe kuvuga, kikivuga hatarahera n'amasegonda naco kiba camaze kururuka umuyaga uba mwinshi cyane kose.
Icyo cururutse ni igiki?
Ni gihuhusi mu cyongereza bita tornado. Sinzi mu kirundi gene bacita, nibaza ko ari cyo gihuhusi nyene. Numuyaga ubufise ingufu cyane gose, kuburyo ushobora guterura inzu yose ikaguruka, ushobora no guterura ikamyo ihetse imizigo ikaguruka. Ni kintu gishobora no kuzura igitiki kininiya cyane gose n'imizi ikaja hejuru, nta kintu na kimwe kiba gihagaze gisika.
None umuryango wawe wifashe gute muri iki gihe?
Muri iki gihe umuryango aho bari bamwe n'abajanye kwa bashiki banje, abandi kwa ku tuvukana muto yiwanje. Urumva ko turi umuryango w'abantu munani. N'ubu nokubwira ko madame wuntazi aho yaraye kubera ko telefone yiwe nta network, kuba avuye ku kazi sinasubiye kumubona. Ariko icyo nzi cyo carakomeye, yarambwiye yuko avuye ku kazi kubera amatara yaciye acika ku kazi, baca barababwira bataye muhira. Ariko asanga natwe twamaze kuva mu mihana yacu, twagiye kuronderaho dushobora kwinyegeza kuko ibyuma bijya bipfamo gaze, icyo gaze ikoresha ibyuma byo guteka mu mazu bimwe byari byacikaguritse, kuburyo bajya bapolisi bajetwe kuzimya imiriro, bajya ba firefight batubwiye yuko tudashobora kwegera mu mihana. Hanyuma natwe tuca turondera iyo tuca. Kugeza rero n'ubu muri aka gatondo aho tubyutse sinokubwira ati madamu ariyo, ariko turi kumwe n'abana bobo ndazaho baraye abatashwe gusinzikara cyane kose ariko mu mazu yashowe kukuruka ariko bakaba bafise aho bakikumusanya.
Iyi nzu yawe imeze gute muri iki gihe?
Inzu yanje igiti cari hejuru yayo cayiguye ko icikamwo kubiri garage nabikamwe ibintu hanze yaragurutse sino kubesha ngo imanyu byagiye nae ibindi nabyo kandi Imana ishimwe kuko abana banje bose uko ari batandatu bari mu nzu nico giti kikwa hejuru yaho binyegeje munsi y'igitanda ariko nta n'umwe yashoboye gukomerekamwo nico gituma mvuga ati Imana ihabwe icubahiro.
Mutubwire rero byageze gute muvuye ku kazi mwatevye mushika muhira bigenze gute mutwiganire ukuntu mwashoboye gushika kumuhana iwanyu?
Nukuri nka jewe ni narinze namaze amasaha abiri inyuma yaho kigabanutse abantu batangwe kugenda canke basohoka aho bari binyegeje baraba ibyononekaye niho nanje nashoboye kuja mu ibarabara ariko amabarabara dusaga yose arazibiye kubera ibiti byari byatsibiye amabarabara byagiye bisenyuka. Hanyuma imodoka yanje ihura n'ibyago nca mu mazi iciye mu mazi yinjira mu moteri ikirazima n'ubu turiko turavugana iraho nyene yazimiye.
Ibi bintu byazononekaye muri ako gasagara kose mubamwo muri icyo gisagara mubamwo niringana iki? Hari abantu boba barahasize ubuzima muri icyo gihuhusi simusiga?
Ubu turiko turavugana sinokubesha ati hoba hapfuye nde kiretse ibyo tubonesha n'amaso byononekaye. Kumva yo kutabimenya nta televiziyo nta radio kubera ta makuru dushobora kuronka ngo twumve aba barapfuye canke aba barakomeretse.
Abantu bakuye muzabo n'ico gihuhusi simusiga bariko bafashwa gute n'ubutegetsi eka bwo muri ico gisagara?
Nkace we naragerageje guhamagara Red Cross kugira ngo turabe ko boduhindaro aho turara ariko maze kubahamagara imbere yanje bambwiye yuko hari abantu barenga 500 kugira ngo nobe noshikigwa aho n'ukuvuga norindira hafi amasaha ngira ngo nka 12 bipfanye n'imyirondoro ubanza gutanga kwandikisha imiryango kandi ni imiryango myinshi nayo iri ku kumahold n'ukuvuga barindiriye ku murongo. Urumva ni ibyo ako barafasha gusa ubu n'ukugerageza gukingura amabarabara ibiti byononekaye bikazibira amabarabara babipfanaho babishyira impera kugira ngo abantu babe bobandanya kuzunguruka baraba ababo n'ibintu byabo ingene byononekaye.
Ku bintu byawe byononekaye aho nuvuga imodoka n'inzu muri ko mugenza gute kugira ngo umuronke agashumbosha?
Aho tuba dukurikirana ku bicaye n'amansiras amansiras nawo nyene ari bizi cyane rwose no kuvuga uhamagaye barakubwira ati siki nomero zawe tuzoguhamagara.
Ibindi bisigara mwigiranye bimerewe gute vyovyo eka canke intara mwoba muhana urubibe ico gihuhusi simusiga coba carahashitse nawo?
Your call has been forwarded to an automatic voice message system.
Ndabona telefone ya John Ndayizeye yagize ibibazo bivuye cyane cyane ku uyu muyaga simusiga ugihuhusi n'imvura yagakura zaraye bisinzikaje igisagara abamu akaba rero na telefone yiwe mu iki gihe itariko
akaba ino ngaduce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazo. Ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fatuma Lima Sikarala byari bihagarikiwe na Edi Gwema. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubike banwe tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose muraraharyana ahataryana harara umwansi.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
batanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona.